Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 29 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2018. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. U Burundi bwari mu nama mpuzamahanga ku bijyanye n'ubukungu bushingiye ku nzuzi, ibiyaga n'inyanja, inama yabereye i Nairobi.
Ahubwo twasanze u Burundi buri ku nzira nziza, amaze kugera ku ntambwe nziza mu bijyanye no guteza imbere ubutunzi buvuye mu two turere, kandi buramaze gufata ingingo zikomakomeye kandi babishimye.
Uyu ni Deo Guide Rurema, minisitiri w'ubuhinzi w'u Burundi. Naho mu Rwanda, umunyamakuru Ndayizera Focus araregwa ibyaha by'iterabwoba. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi nk'uko mubizabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezweho na Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. OIM n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira ritekanya gutahukana Abanya-Ethiopia 418 baba muri Yemen bifuza gutaha ku bugombe bwabo. Indege zayo zashikanye abambere ya Addis Abeba ku munsi wa mbere, igikorwa kikarangirana n'uyu munsi wa kane. Intambara n'ubukene muri Yemen ntibibuza abanyagihugu bo mu karere k'ihembe rya Afrika guhungirayo. Baba bagiye kurondera akazi hamwe n'ubuzima bwiza. Mu mwaka uheze ibihumbi ijana nibo bagiyeyo. OIM igatekanya ko abandi ibihumbi 150 bazoba bamaze kujayo muri uyu mwaka. Kiretse Abanya-Ethiopia, abandi bajayo ni Abanye-Somalia hamwe n'Abanya-Eritrea. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika caragavye igitero cy'indege muri Somalia cica abarwanyi batatu muhari w'iterabwoba Al-Shabab, nk'uko amakuru ava mu barongozi b'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM abivuga. Iki gitero gishasha cyabereye ahitwa Kayad, ni hafi ya Dabade Nishili mu ntara ya Muduge ku munsi wa kabiri. Ababibonye babwiye Ijwi rya Amerika ko iki gitero gishasha cyari gitumbereye imodokari za Al-Shabab. Bavuga kandi ko izo modokari zari iz'umukomanda wa Al-Shabab azwi ku izina rya Abdishakur Mohamed Mire, ariko nta cemeza ko yoba yari muri imwe muri izo modoka. Abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika bavuze ko ico gitero cyo ku munsi wa kabiri ata munyagihugu cyakomerekeje canke ngo gihitane. Iki gitero cyahitanye rero murambabarira cashikanye ibitero 36 abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bamaze gukora mu gihugu cya Somalia muri uyu mwaka. Kubitero kandi abategetsi ba Afghanistan bavuga ko umwiyahuzi yaturikije bombe yari mu modokari ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hanze y'ikompanyi y'Abongereza icungera umutekano ku murwa mukuru Kabul. Habona guca hakurikira amasasu y'umurwi witwaje ibirwanisho kuri ico kibanza nyene. Muvugizi w'umushikiranganji wa Afghanistan w'intwaro mu gihugu hagati, Najib Danish, yaremeje ico gitero kandi avuga ko abantu bashika 10 bafuye, abandi batari bake barakomereka, ariko nta gitigiri cabagavye ico gitero yatanze. Iyo kompanyi y'Abongereza ivugwa ko yatanga imyimenyerezo ku gipolisi ca Afghanistan. Abatalibani bemeje ko aribo baturikije iyo bombe, bongera bararasa kuri ico kibanza kiri mu bibanza bicungerewe cyane ku murwa mukuru Kabul. Ico gitero cabaye haheze amasaha. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani atangarije Geneve mu Buswise mu nama mpuzamakungu yiga kuri Afghanistan ko yashizeho umurwi w'abantu 12 biteguye kugiranira ibiganiro n'abatalibani mu mugambi wo kugerageza guhagarika intambara. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yarahakanye ivyo Perezida Ghani yashikirije, avuga ko batiteguye na gato kuganira na Leta ya Afghanistan. Nayo kuri Yemen, Sena ya Leta Zunze za Amerika yemeje ku bwinshi ibwirizwa riyiha uburenganzira bwo kubandanya yiga ku nteguro y'itegeko igamije kurangiza imfashanyo igisirikare ca Leta Zunze za Amerika giha urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruriko rurarwana muri Yemen. Benshi mu bashinga amateka abarepublikani n'abademokrate ntibahagaritswe umutima gusa n'amakuba iyo ntambara muri Yemen yateye abanyagihugu, ariko batewe ishavu nuko Perezida Donald Trump adashaka guhana ubutegetsi bwa Arabia Saudite mu kuba bwarishe mu menyeshamakuru Jamal Khashoggi ibitero by'indege birongoye na Arabia Saudite ku bahuti barwanya Leta ya Yemen bikorwa n'ibirwanisho bigurirwa muri Leta Zunze za Amerika, bimaze kwica ibihumbi by'abanyagihugu muri Yemen, binasambura amavuriro kandi birasambura n'imihana itari mike. Leta Zunze za Amerika ziratanga kandi amakuru ajanye n'iperereza kuri urwo runani muri iyo ntambara muri icyo gihugu cya Yemen. Muri Amerika kandi Nancy Pelosi yatowe na bagenzi we umugambwe wa Demokrate ejo kwa gatatu kuzorongora inama nshingamateka, ariko azorindira mu kwezi kwa mbere abashingamateka bose mu migambwe yose bongeye gutora kugira bamwemeze canke bamuhakane. Yarigeze kurongora Sena nk'umukenyezi kandi yizeye gusubira muri ayo mabanga abagabo bake baronse inshuro zibiri. Nayo Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine ariko ararondera agasotoro gusa kugira aronke impamvu izotuma yongera gutorwa mu mwaka uza, niko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu ijambo yasomeye ejo kuri televiziyo ya Leta yavuze ko Poroshenko ariko arondera gusa agasotoro kugira yigumire ku butegetsi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Shuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ejo ko ari rwo rufite umunyamakuru Ndayizera Focus yari amaze icyumweru kirenga umuryango we uvuga ko wabuze irengero rye. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu munyamakuru ukorera Radio BBC mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi yatangaje ko umunyamakuru Focus Ndayizera yafatamo ibikoresho biturika dinamite mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu muvugizi yeretse abanyamakuru bagenzi ba Ndayizera ibyo urwego ahagarariye ruvuga ko rwamufatanye, gusa we ntiyavuze ibyo ari byo kuko yatangaje ko nyir'ubwite ari we watanga amakuru arambuye mu buryo yafashwemo ndetse n'umugambi yari afite. Abanyamakuru ntibatinze kubaza mugenzi wacu nk'uko uvugira urwego ribu yarabisabye. Ku ruhande rwe, mu ijwi ry'Ikiniga, umunyamakuru Ndayizera yahishuye icyo yari afite ku mutima.
Kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya ibyo iperereza ririmo kugeraho. Bamfatiye nyine hafi ya stade Nyamirambo. Uko bamfashe, baramfashe banjyana mu nzego zishinzwe umutekano ubwo kugira ngo bakore iperereza. Bambwiraga ko ari byo nkekwaho bazamenyesha. Ngibi nibwo nyibibona. Ntabwo mbizi. Ntabwo namenya ahantu banjyanye, mvuye kuri station ya Remera. Ahandi nafungiwe ntabwo mpazi. Icyo navuga ni uko ntabwo nabuze, ndahari inzego z'umutekano zari zimaze zikora iperereza kandi nibwira yuko zizakomeza kugira ngo ryuzure neza.
Imvugo za Ndayizera zabaye izitungura umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi wari wabwiye itangazamakuru ko ibyo Ndayizera akurikiranyweho aza kubyivugira. Noneho ibyo bitabaye, mu ijwi rye uyu Mbabazi yahisemo kumvikanisha ibyo yari yiteze ko umunyamakuru Ndayizera yagombye kuba yasobanuye.
Uyu munyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba kuko harimo ibikorwa bitandukanye yafatiwemo yinjiye muri ibyo bikorwa kugira ngo ahuze ibikorwa na bagenzi be. Icya mbere ibingibi mureba ni ama explosive na ama dynamite yafatanywe agiye kuyafatira kuyakira ahantu Nyamirambo afatwa. Twabonye amakuru yuko hari ibikorwa nk'ibyo biriho bitegurwa na Focus na bagenzi be fatanwa nibyo yaragiye kwakira n'uwarugiye kubimuha bose batangira gukurikirana
muvugizi urwego rw'ubushinjacyaha yunzemo kandi ko umunyamakuru yafatanywe n'abandi ntiyasobanuye niba n'abari abanyamakuru cyangwa se abandi bantu basanzwe imbere y'itangazamakuru ryari ritegereje uyu muvugizi ntiyagaragaje abo bantu bandi bafashwe nta n'ubwo yatangaje amazina yabo yongeye kwisegura asobanura ko uyu munyamakuru ndayizera yerekanye wenyine kuko ari we wari wavuzweho ko yazimiye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umugore wa Ndayizera Focus Mukarugira Chantal yari yamenyesheje ijwi rya Amerika ko umugabo we yaburiwe irengero
yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye Muhanga ntabwo rero nongeye kumenya amakuru ye guteshe byambereye urujijo kuko ubundi mu busanzwe nta bantu nzi wenda nafwe ngo yari afitanye nabo ibibazo wenda ngo pepfe ngo nibo nashakira mu kuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo numva byaranyobeye
umuvugizi w'ubugenzacyaha yemeza ko gutinda kwerekanira umunyamakuru kugeza n'ubwo umuryango utangaza ko wamubuze bifitanye isano n'ibyaha akurikiranyweho
ntekereza yuko ahubwo dosiye yose yarangiye impamvu abivuze kuriya nanjye ntabwo bisobanukiwe kuko n'umuryango we urabizi
nuko hari hashize icyumweru igikorwa nk'iki nta nzego na rumwe rwigeze ruvuga ko rufite Focus
ibyaha by'iterabwoba ntabwo bikurikiranwe nk'ibindi byaha itegeko riteganya igihe agomba kumara mu iperereza ry'ibanze hari n'uburyo bikurikiranwa butandukanye n'ibindi byaha bisanzwe byari ngombwa yuko iperereza rikorwa kandi rigakorwa mu mutuzo rigakorwa mu buryo nta wundi muntu urivangira ari nayo mpamvu igihe kigeze tukamubagaragariza
Babazi Modeste uvugira ubugenzacyaha bw'igihugu asobanura ko iperereza rigikomeza kuko hari abandi bagishakishwa muri iyi dosiye uyu muyobozi akemeza ko hatari hakamenyekana aho ibikoresho byari kuzaturikirizwa n'igihe byari kuzakoresherezwa Babazi avuga kuri iki cyaha cy'iterabwoba gishinjwa Ndayizera yagize ati kiramutse kimuhamye kandi bishingiye ku mategeko y'u Rwanda yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20 Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntara ya Gitega mu Burundi, urubyiruko rwarangije kwiga rubura akazi bishyize hamwe bigisha abanyagihugu korora no guhinga kijyambere, bakabaha n'imbuto z'indobanure, bakanabigisha no gukora amasabune. Fidel D'Antoine Nsabimana araduye ibindi bisobanuro.
Mu ntara ya Gitega, ubwo rwaruka rurukiye mu ishyirahamwe ya JDEC, Action des Jeunes Unis pour le Développement Communautaire mu rurimi rw'Igifaransa. Iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2014, rishinzwe n'urwaruka rwahejeje amashuri yaba ayisumbuye y'ubuhinga canke za kaminuza, ariko ntibaronka amahirwe yo kuronswa akazi. Iryo shyirahamwe ya JDEC, abarigize bavuga ko bishyize hamwe igisata cyose kigize ishyirahamwe gifite ubwitwara yize ibyo bijyanye n'ico gisata. Nizigimana Devote n'umunyamabanga wa JDEC.
Turakorera mu gisata cy'uburimyi, tugakorera mu gisata cy'ubworozi, tugakorera mu gisata cy'ukuziganya no kuguranana, tugakorera no mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu, hamwe n'igisata cy'imyuga. Ibyo nivyo bisata twari ko dukoreramo mu iki gihe, ariko hariho n'ibindi turiko twategura kuzokoreramo mu minsi iri imbere, nk'ikijyanye n'agateka kazi na muntu, hamwe n'ibidukikije environnement. Muri make dusanzwe turi abanwanyi benshi bishira hamwe kubera iyo mice yose ifise abayigize. Bikogwa birakogwa.
AJIDEC rirakorana n'abanyagihugu mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi.
Uko bimeze ngaha, nk'ubu unye umurimyi turamuha imbuto akagenda akarima tuyimurosa kuri gusa ku buntu, akarima hama yejeje agashorera ngaha tukaca tumurosa buryo bwo kwikenura, ashoye tukamurosa mahera kugira ngo nawe muri wa muryango asanzwe abayemwo agire icyo awunguye. Nka mu ntara ya Gitega dukorera mu makomine atanu, ariko no mu zindi ntara urasanga hari intara dufisemo abanwanyi nko mu byo bijanye n'uburimyi, tukabaroza imbuto bakagenda bakarima hama bejeje bagace bashorera ngaha nyene.
Uko nako bitunganijwe no mu bworozi,
umunyagihugu wo mu yindi ntara arashobora gushima umugambi aje tukamusigurira, hanyuma akaza akagura nk'igitungwa ashatse nko kukigurisha aratubwira ati bimeze ukunuku nuku tukamuronderera umukiriya. Kumwe no mu bijanye n'ubumenyi muri education cya gisata cyacu turigisha imyuga itandukanye, ari nk'ushaka gukora amasabu navuye mu yindi ntara araza tukamwakira tukamwiza. Ego aha turi ni mu biro mugabo turafise sale yabigenewe yo kwigishirizamo.
Bigirimana Adeline umunywanyi wa AJIDEC avuga ko kuba muri AJIDEC byamuteje imbere.
Umushomeri uri muhira nta gasabune waronka, nta n'utuvuta waronka uraza abajene dukeneye twishi, ariko ubu aho tugeze turaronka twankenerwa tumwe tumwe dushobora gufasha umuntu w'umushomeri. Gushikaho twaramenyanye n'abantu turamenyeraho n'ibintu byishi, umujene ahari atoba amaze kuja hamwe n'abandi ngo aje mwishira hamwe mbona kumenga ari n'uruhombo. Twebwe ngaha n'ukuri turitunze kandi turifashe, nacyo gituma dusaba na leta yuko ahubwo yo dufata mu mugongo ikagira icyo dufashije kugira ahubwo tuzamuke gusumba.
Naho bagerageza kwiyungunganya zimwe mu ntambamyi zikomeye bahura nazo mu iterambere n'amakuru basabwa mu gihe baba batarashinga imizi. Ngenda banka Claudine n'umunyabigega wa AJIDEC.
Abatoza bikori nk'abo tumaze kubona na muri komine baraza nyene bakavuga ati mutegereza kuriha amahera ya naya iki ibintu nk'ibyo ibiraho duhombye nyene kuko urumva ntacyo tuba dufise, murumva gaca baza ngo tubaye kandi ntacyo dufise. Ahubwo nka leta nk'umunyashyirahamwe noyisaba ahubwo ko ariyo yofasha abishyirahamwe, ntibasaba amakori kuko urumva bobo bariyunze kugira abahenge botere imbere mugayumva sibo baca baza kubaka n'utwari bafise.
Mu kigo API kijeje korohereza abanyamitari n'amashyirahamwe bavuga ko ishyirahamwe rihabwa amezi atandatu gusa yo kudatanga ikori mu gihe ryujuje ibisabwa, naho ku bijanye n'amakori basabwa na komine. Bamwe mu batoza kori ba komine Gitega batubwiye ko ikomine yose ifite uko yitunganije mu bijanye no gutoza amakori. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Kuva ku wa mbere w'iki cyumweru kugera ejo ku wa gatatu hashize i Nairobi muri Kenya habereye inama mpuzamahanga ya mbere ku bijyanye n'ubukungu bushingiye ku nzuzi, ibiyaga n'inyanja, Blue Economy mu Cyongereza. Uburundi bwohereje intumwa zari ziyobowe na Minisitiri w'Ubuhinzi, Ubworozi n'Ibidukikije, Deogide Rurema. Yahaye ikiganiro cyihariye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, Eloge Wirika Neza.
Twovuga ko ari ubutunzi bufatiye ku mazi, ku biyaga, ku nyanja, bakaraba rero nyigene ibyo bintu byohera amahigwe ubutunzi bw'igihugu ariko mu buryo burama.
Twabonye hari ibihugu bya rutura n'ibihugu navuga bikiri mu nzira y'amajyambere, none mwese mwiyemeje ibintu bisa ku rugero rungana.
Utwo turere turakunda kutosekazwa n'ibintu byinshi cyane, hariho intambamyi ziva ku bikorwa bya bene gihugu hamwe n'intambamyi ziva ku ihindagurika ry'ibirere. Haje ibihugu bishika 184, hari abashikiranganji bangana na 94. Ni ukuvuga rero ibihugu byose ntibifise intambamyi zimwe, ariko kenshi na kenshi usanga bigenda bisa. Hariho nk'ibyo dusanga dusangiye nk'ikoreshwa ry'amasashe by'ibikopo bya plastiki usanga nabyo tugenda tubisanga muri utwo turere, nk'ibyo usanga haba mu bihugu bya rutura, haba n'aha mu bihugu byo muri Afurika eka mbere n'i Burundi. Usanga dusangiye iyo myitwarariko nk'amazi agenda agabanuka kukubera uruzuba, cyangwa ugasanga ayo mazi yacafuye, naho ibihugu bidasa ingorane cyangwa imyitwarariko ariko usanga ari imwe. Aha rero bigabanura umwimbu kuko bifata ku buzima bw'ibikoko biba biba muri utwo turere. Umwimbu ugabanutse ari nk'amafi cyangwa ibindi binyabuzima byo mu mazi byasahiriza nko gufungura ngaho ugaca usanga n'ubuzima bw'abantu burahatose kariye gutyo n'ubutunzi bw'igihugu bukagenda bugabanuka.
Muri izo ntamba mvuze mu Burundi hari zikiboneka nk'ikoreshwa ry'amasashe n'ibyo by'amaplastike, ubu turetse ibyo muyemereje aha hari ibindi biriko byashirwa mu ngiro.
Ahubwo twasanze u Burundi buri ku nzira nziza, amaze kugera ku ntambwe nziza mu bijanye no guteza imbere ubutunzi buvuye mutwo turere, kandi buramaze gufata ingingo zikomakomeye kandi babishimye, kuko nko mu bijanye no gukingira tose kazwa kikiyaga Tanganyika itariki 8 z'ukwezi k'8 uwo mwaka nyenishobora mukuru w'ucacu yarashitse umukono ku itegeko ribuza gusubira gukoresha amasashe n'ibindi bikoresho by'amaplastike ngaho iwacu mu Burundi. Amakungu yagishimye cyane, kandi uyu mwaka nyene kwezi kwa gatandatu twashoboye gushiraho wa mugambi w'igihugu kazorangira mu mwaka w'2027. Bikuru bikuru biri muri uwo mugambi hariho gukingira ibidukikije, gukingira no kubungabunga amasoko y'amazi. Aha naho bavuga ibiyaga cangwe inyanja byose bihera hariya ruguru mu masoko y'amazi. Murumva rero nk'igihugu c'u Burundi twasanze bisa amahirwe yuko imigambi yacu y'igihugu igenda ijanye n'iyo migambi y'ibyinama yarigamije ko.
Tugarutse kuri ibi bita blue economy, ubutunzi bwo mu nyanja n'amabahari mu Burundi, nubwo ngirango ibitegire mutaravyegeranya, mubona ni mwashya mu ngiri y'ipolitike neza biri mu bintu bishobora no gutuma ubushomeri bugabanuka.
Yego cyane, murazi yuko umwuga wo kuroba urimo abenegihugu benshi cyane, kandi noneho ubu tugomba dushireho amategeko mperekeza azotuma haba kutegura neza aho amato y'ukoroba ashikira, aho ifi nk'indagara zanikirwa. Mucanye n'urucuruza ngaho hose murumva yuko bikorwa n'abantu n'akazi umuntu aba ariko arashiraho. Ariko ubu rero leta y'u Burundi yaremeje umugambi ukomeye cyane wo kugwiza inyanja mu gihugu hagati, tukazishirako n'ubworozi buto buto bw'inkoko cangwe inkwavu. Hagati yaho naho tugasha tuharimira imboga. Ntituriko turarondera kugwiza akazi gusa hariya ku kiyaga Tanganyika, ariko turiko turagwiza akazi hariya ruguru. Vyatubere n'amahigwe kuko bimwe twama tuvuga ko abantu baje hamwe bakaje mu mashirahamwe cyangwa mu makoperative co gisata abantu baca bakorera namwe.
Ego me mushikira nganji Deo Guide Rema, murakoze kwa kanyamu hayi cyo Amerika.
Murakoze namwe.
Umupira w'amaguru, Messager Ngozi yaraye ikinnye na Ismaili Sporting yo mu Misiri mu marushanwa y'igikombe cy'Afrika cy'amakipe yabaye ya mbere iwabo. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye uyu mukino wabereye ku kibuga Urukundo cy'Ingozi.
Igihe cy'isaha 9:30 kuri uyu wa gatatu niho imigwi ya Messager Ngozi wo mu Burundi na Ismaili Sporting wo mu gihugu cya Misiri yatana mu mitwe. Iyo migwi yahuye mu higanwa ry'imigwi yabaye iya mbere mu bihugu byayo mu mwaka uheze. Yamaze igice cya mbere cy'urukino itaratsindana. Kuva igice cya mbere gitangura, umugwi wa Ismaili Sporting vyaboneka ko usatira kenshi izamu rya Messager Ngozi. Inyuma y'iminota nka 10 igice kigira kabiri cy'urukino gitanguye, umukinyi nimero 11 wa Ismaili Sporting ariwe Tarek Abdul El Shami yahavuye yinjiza igitsindo cya mbere. Messager Ngozi yagerageje gusatira mu gice cya kabiri cy'urukino kugira irabe ko yogombora, ariko ntivyashobotse. Urukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya Ismaili Sporting y'igitsindo kimwe ku busa bwa Messager Ngozi. Umugwi wa Messager Ngozi watsindiwe ku kibuga cyawo. Ndayizeye Jim amenyereza uwo mugwi yabwije ujya Amerika ikibazo wagize.
Ucambire nuvuga urabona yuko habaye ikintu cyo kubura confiance kugira tukine umupira. Twagarara neza ariko turi ikipe ugasanga tuciye tukatakaza. Nuvuga yuko ari manki ya confiance twoba twabuze uno munsi. Eh nitwo ciki nguvu turaca twakina uno munsi tutsinzwe igitsindo kimwe ku busa, turacashigaje indi minota 90 turacashigaje machi ituru tugiye kwitegura turabe amakosa yabaye uno munsi tugerageze kuyakosora
naho biruko umumenyereza wa message ngozi aratanga icizere kubarorerezi isinzi bari baje baturuka ijya nino mu ntara ya ngozi no mu ntara bihana urubibe nka Kayanza Kirundo Muyinga na Gitega
turacika intege turacashigaje machi ituru iminota 90 imbere yacu natwe dukuko badutsinde ngaho ni nkuko tu shobora kubatsindira hariya mu mupira nta kintu kidashoboka
icyo mubona muzokosora gusumba ikindi ni giki
icyo nokosora cyane cyane ngiye gukorera ku situ imbere kuri attack urabona yuko kugara twugara neza tukarekipera umupira ariko urabona turekipe kenshi niho hacaba ingorane icyo kintu tugiye kugerageza gukorera ko muri iyi minsi mikenye isigaye turabe yuko bishobora kugenda neza kuri match itu
urasenga Cedric Dani kizigenza mu gwa message ngozi aremera ko umugwi bahuye wabarushije be nabo bakinana icizere cyo gutsinda urukino rwo gusubiriza ruzokurikira akirindiriye kubamenyereza
cyo bacyatugoye harimo cyo kipe turi ko turakinye ni kipe ifise inyaruka cyane kandi babonana cyane gose bigatuma rero byatugora cyane kubafata turafise abamenyereza babonye amakosa yabaye ku ruhande rwacu ibyo twaba twakoze byiza bo bazotubwira ngo twameyore rero ndibaza ko abamenyereza bacu babibonye ama tuzogerageza gukosora kugira ngo turabe ko tworonka insinzi hariya aha mureji
urukino rwo gusubiriza rutegekanijwe itariki 5 z'ukwezi kwa 12 kugiye gutangura mu gihugu cya Misiri message ngozi itegerezwa kuzokwihatira gutsinda isumvye uko umugwi bahuye wabikoze kugira ushobore kuzobandanya bitagenze uko ukazoca usezera amahiganwa iyo migwi ibiri yatanye mu mitwe yabaye ya mbere mu mahiganwa mu bihugu byayo mu mwaka uheze mu gihe ayo mahiganwa ageze hagati uno mwaka iyo migwi yose iramaze gutakaza icyo kibanza message ngozi ifise ikibanza cya 12 mu ihiganwa ryo mu Burundi Ismail Sporting nayo ikaba ifise ikibanza kigira 15 mu mahiganwa y'imigwi yo mu Misiri ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
muri aya marushanwa y'igikombe cy'Afrika cy'amakipe yabaye aya mbere iwabo APR FC yo mu Rwanda ejo yari yakiriye Club Africain yo muri Tunisia umunyamakuru wacu wa sport i Kigali Jean-Claude Munyandinda yakurikiye umukino urangiye twagiranye iki kiganiro
umukino wahuzaga APR FC ndetse na Club Africain yo muri Tunisia warangiye amakipe agwemiswi anganyije ubusa ku busa ikipe ya Club Africain ni ikipe yagaragaje amaheri menshi mu mukino ikipe yageragezaga kujera cyangwa se gukora ku buryo ikipe ya PFC itayinjira mu izamu kuko yo yifuzaga ko banganya noneho ibindi kazabikora yageze iwabo kuvuga ngo APRFC birayisaba akazi gakomeye cyane ko kuzajya gutsindira Club Africain muri Tunisia cyangwa se bakaba banganya ku gitego kimwe kuri kimwe bibiri bibiri no kuzamuka ibi bigaragara nkaho ari ibintu bikomeye cyane ko atari ubwambere bahura APRFC mu myaka nk'irindwi umunani ishize yahuye na Club Africain ikigari baranganya biri kuri bibiri ariko umukino wo kwishyura Club Africain inyagira APR FC bitego bine ku busa ibiro bigaragaza ko nakazi mu mpira w'amaguru hari byose biba bishoboka ariko nakazi gakomeye cyane ku ikipe ya APR FC mbabwira ko atari umukino wonyine wabaye Toma ikipe ya Mukura Victory Sport nayo yari yasohotse muri CAF Confederation Cup
yego nayo yatahukanye inota rimwe kuko yanganije na Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo umukino wabereye mu mujyi wa Johannesburg nyine muri rushanwa rya Confederation Cup niko se tugarutse kuri uyu mupira wabereye i Kigali hagati ya APR FC na Club Africain abafana ba APR wabonye batashye bameze bate
abafana ba APR FC bo ikizere cyaryikeya cyane ko bavugaga bati ikite yacu twatwizeye nibura ko yagira impamba y'igitego kimwe cyangwa bibiri kugira ngo noneho umukino wo kwishyura uzabera muri Tunisia ku itariki ya gatanu mu kwezi gutaha nibura bazabe bahagaze neza bafite icyo baryamyeho cyangwa se bafite impamba bashoboye kwitwaza ikizere ni gicye ariko nyine mu mpira maguru bo bavuga ko nkuko banganyije ubusa ku busa bashaka kujya muri Tunisia abana bwo bakangiye ubusa ku busa cyangwa se bakanganya kimwe kuri kimwe APRFC igakomeza ariko rero tukivuga ibyo abafana ba APRFC bumvaga nyine ko ikizere kigihari abandi ikizere cyacitse ariko mbabwira ko hari bake babayo ubwo ni ukuvuga abafana b'ikipe ya Rayon Sports bahora bahangana igihe cyose bo bari baje bitwaje amadarapo yanditseho Club Africain bavuga bati dutsindira APRFC dutsindira APRFC dutsindira APRFC bivuze ngo guhangana kw'aya makipe y'abakeba uracyakomeza Thomas.
Jean-Claude urebye mu ikipe ya APR niki yabuze nko ku rwego rwo kwataka cyangwa se muri defense wabonye hari kizere gihari nihehe hakomeye haba mu bice hagati imbere cyangwa se inyuma.
APR FC ni ikipe ikomeye mu Rwanda iri ku mwanya wa mbere mu championa imikino yose itanu imaze gutsinda inyuma bahagaze neza hagati bagerageza kwihagararaho baherekanye imipira ariko mu busatirizi haracyari kibazo.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo muri aka kanya nahumurije ariko mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika kuko ibiganiro amakuru bikomeza uyu munsi wose. Murakarama mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.